Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya no genekerezo rya 12 ukwezi no kwa 10 muri 2017 muri cya 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazendongo ibiganiro vy'ino mwanya incamake ya bimwe bimwe mu vyo nabateguriye.
Iyo karata ikaba ari katandanga kazi iranga umukozi wo mu nzu icyakora ahagikorera ingene yikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikiye.
Yuni Richard Manirakiza aramutswa urunani rw'amashirahamwe yo mu nzu atanga umuco ku karata ndanga kazi y'umwidondoro ihabwa abakozi bo mu nzu aho bari batandukanye. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Tuza kubabwira n'ivyo mu pastori yatawe muri yompi yagirizwa gucafuza idini rya Ekleziya Katolika. Ariko mbanze ndababwire muri make ko abantu bagera kuri 37 ari bo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura y'imyuzurira mu gihugu cha Vietnam. Abagera kuri 21 nabo barakomereka cyane mu gihe abarenga 40 babuzwe irengero. Iyo mvura y'imyuzurira yasenywe amazu agera ku 16,000 yatanguye kugwa mu ntango zino ndwi turimo igihugu cha Vietnam. Nta mwaka wijana kitabuzwemo imyuzurira za nyamugigima n'ibihuhusi bikomakomeye. Kumugabane wa Afrika inkuru igezweho ni ya politike ya Kenya. Mu kiganiro namenyesha makuru mukanya gaheze umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cha Kenya Fred Matiangi hatangaje ko imyerekano mu bisagara bitatu bikomakomeye vya Kenya ibaye irabuzwa. Fred Matiangi yagize ati ndugure twa mugina kumvo z'umutekano w'igihugu n'abanyagihugu nta wemerewe gukora imyerekano mu bisagara vya Nairobi, Mombasa na Kisumu. Ndugaye twa mugina kuvaho rero Raila Odinga aramutswa urunani na Zaru hurikiyemo abatavuga rumwe na leta ya Kenya atangarije kwa kabiri ko akwiye akarenge mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kwigenekerezo rya 26 y'ukwezi kwa 10. Ibyo bisagara uko ari bitatu byari bimaze iminsi biberamwo imyerekano ikomeye. Kugeino saha ibizokurikira muri ayo matora biracari ubupindo nta wuzi kwa zoba canke kwa tazoba. Umugujeje gutunganya amatora muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo utangaza ko ata matora yo gusubiriza Perezida Joseph Kabila ashoboka imbere y'umwaka wa 2019. Ivyo vyatangajwe n'uwo murwi mu gihe amatora y'umukuru w'igihugu yategezwa kuba mu mpera z'umwaka wa 2017. Uyo mugwi uvuga ko ukeneye imisi 54 kugira ngo uzobe wasuganije ibikorwa vyo kwandika abanyagihugu mu gihugu cose kandi ko bakibandanya kwandika mu ntara ya Kasai ikirimwo intambara. Umuvugizi w'uwo mugwi yamara asigura ko iyo minsi ishobora kuba yogabanuka mu gihe bokwemera hagakoreshwa imashini mu gutora kandi bagahindura ibwirizwa rigenga amatora. Ubicishije ku rubuga rwawo rwa Twitter, umuhari uharanira ihinduka mu ico gihugu Luka watangaje kuri wa gatatu ko atagisigaye umwanya wo kwihama barabara ugeze. Yiteze ko umwanya n'umwanya Felix Tshisekedi arongo yabatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Congo ahavagira ico ashikirije. Radijuga Amerika muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakunzi bacu mutwumva muri mu Rwanda turabahaye ikaze mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 abariko mutwumva muce kuri internet ijyanino muriko mutwumvira kuri we izitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com ijuga Amerika turiko kandi kuri Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara ikaze kuri mwese.
Wanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Wanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Wanyu mu ntara ni cyanyu.
Igipolisi cy'u Burundi kiratangaza ko caraye gihagaritse umupasitori wo mu ntara ya Bururi yagirizwa gutanga inyigisho zityoza ayandi mashengero mu kiganiro yatangiye ingozi kujanye n'umutekano. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye avuga ko yagirizwa gutyoza cyane Ecclesia Catholica aho yigisha ko Papa Francis ari gihushanye cha Kirisu Antichrist mu rurimi rw'Ifaransa kandi ko ariwe agiye kuzozana umuhero w'isi. Umenyesha makuru wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iby'ico kiganiro.
Didier Hakizimana umupastori wo mu ntara ya Bururi niwe yaraye ahagaritswe n'igipolisi gutyoza ayandi mashengero cyane cyane Ecclesia Catholica. Nijio ariko arakurikiranwa ko n'igipolisi. Pierre Nkurikiye avugira igipolisi cy'u Burundi yabitangarije mu ntara ya Ngozi aho yariko aratanga ikiganiro ku bamenyesha makuru kubijyanye n'umutekano.
Umupastori yitwa Hakizimana Didier wo mu ishengero ry'abapantekoti b'umunsi w'indwi yarafashwe hirya y'ejo ku munsi wa kabiri i Bururi ku murwa mukuru w'intara ya Bururi. Akaba yafashwe n'igipolisi yagirizwa inyigisho yaragize iminsi atanga na cyane cyane zo yatanze kwa gatandatu w'indwi iheze aho mu nyigisho ziwe harimo amajambo yo gutyoza ayandi mashengero ayandi madini cyane cyane idini rya Katolika.
Pastor Didier ari mu minwe y'igipolisi mu ntara ya Bururi. Pierre Nkurikiye avuga ko byabaye ngombwa kwahagarikwa akagirwa ko amatohoza. Asigura ko inyigisho nk'izo zishobora gutera umutekano muke n'inzankana
kuko aravuga amajambo amwe amwe asyoza iryo dini rya Katolika. Havuga yuko irongowe uriya mupapa irongowe ari gushyigirwa mana ngo ari igihushane cya Kristo. Akanavuga yuko n'abari muri iryo dini bose rero ngo bashobora bamukurikira bakurikira iryo dini ngo bakurikira ikigirwamana. Akanavuga yuko ngo iryo dini rya Katolika ngo ariryo ryemirije kuzana umuhero muri ino si. Murumva rero ko amajambo nk'aya ari amajambo ashobora gutuma umutekano uhungabana, abantu bahungabana, kandi ari ibintu bituma ubwigenge bw'amadini bubangamirwa muri ino gihugu. Nico catumye rero afatwa ubu ariko arumvirizwa hanyuma azashikiriza ubutungane kugira ngo buheze bukore akazi kabo.
Ku bijyanye n'umutekano, umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko hari imigwi y'abasuma yaraye ifatanywe ibigwanisho mu gisagara cya Bujumbura.
Mu gisagara cya Bujumbura muri zone ya Kinama, komine ya Ntahangwa, muri quartier Ngozi kwa Bagindwi, nomero 27, ku muntu yitwa Ngenda Isidore, yafatanywe ipikipiki D2428A yaheruka kwibwa hari haciye iminsi itatu iyo pikipiki yibwe muri zone ya Cibitoke muri Ntahangwa nyine. Hanyuma yarafashwe kandi n'imyambaro ibiri impuzu zirinda imvura z'igipolisi, arafatwa kandi n'umwambaro umwe w'ibirato by'igisirikare hamwe n'amaradiyo bakoresha abajije umutekano guhanahana amakuru imwe hamwe n'igrenade imwe. Aho hari ejo igihe cy'isaha cumi n'imwe ejo nyene muri Kamenge hari aba basuma batatu bafashwe bari mu modoka izi bakunze kwita Provox. Hama bafatanwa inkoho imwe Kalashnikov, barafatanwa kandi n'amagrenade ashaka kuri atatu, barafatanwa umwambaro w'igipolisi umwe hamwe n'umwambaro umwe w'ibirato by'igisirikare hamwe n'aya maradiyo abajije umutekano bakoresha mu guhanahana amajwi ashaka kuri abiri. Iyi ni inkoho yafashwe ni muri Cibitoke cya Rugombo, aho muri Rugombo nyene muri komine ya Rugombo ku musozi Mparambo ya kabiri. Abanyagihugu bariko barakora ibikorwa byabo bazuye inkoho yitwa Kalashnikov baca barayishikiriza abajeje umutekano w'abasirikare bari hafi.
Mu bijyanye n'ubusuma nyene, igipolisi gitangaza ko cyahagaritse kuri uwa gatatu abantu babiri mu Kayanza harimo umwarimu bagirizwa kwiha amafaranga kuri konti ya musitanteri wa komine Kirundo aherutse kwitaba Imana ahuye n'isanganya. Umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi avuga ko basahuye uwo muhisi agakarata gakoreshwa mu buhinga bwa none mu kubikura amafaranga, akamenyesha ko bakamwambuye aho yari ahejeje kugirira isanganya aho mu Kayanza hari ku mugoroba wo kuri uwo w'Imana. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jambosko ndarurinze urakenu imbere yuko duca tubwira umviriza ijwi rya Amerika ivya gasandugu ka posita mubanze mu nkundire ndabashikirize kano gakuru keza harategekanije mu ntara ya Ngozi yugurugwa gibiro rusangi byo gutangirwamo impapuro nkenegwa ku banyagihugu izo mpapuro rero zahora zitangirwa ibujumbura nk'impapuro zingendo zo kugendesha imiduga canke impapuro vyerekana ko atangiye gukurikirana mu butungane zigiye gutangirwa mu ntara zitanu zo hagati mu gihugu ni mu gihe abanyagihugu mu ntara zi hagati bahora bagira ingorane zo gukoresha uburyo bwinshi n'umwanya munini kugira ngo bashobore kuronka izo mpapuro iyo nkuru duce ku masonga menyesha makuru wa Jean Bosco ndarurinze tuyikesha ariko araca iganino muraza gushobora kwikurikira makuru yacu yo hanyuma ijwi rya Amerika Bujumbura ni ku murongo wa FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 Urundi uriko urahimbaza umunsi mpuzamakungu w'amaposita usanzwe uhimbazwa ku igenekerezo rya 9 kwezi kwa 10 k'umwaka utashye abanywanyi bakoresha agasanduku ka posita mu Burundi bavuga n'ijwi rya Amerika bati posita hayico tuyinegura n'ico tuyishima Evariste nziko banyanka akwijwi rya Amerika mu Burundi ariko araca irya nini no nkuru Evariste miriwe
Bironeza Diane
ni giki abakoresha ku gasanduku ka posita bashima ni giki bakanegura
abakozi bagasanduku k'amaposita mu Burundi bashima nuko bashobora kugurura amakonte bagaheberwa ko amafaranga yabo buri kwezi kandi badacerewe barashima kandi yuko hariho n'uburyo bwinshi bwo gutora amafaranga no kuyarungika bakoresheje telefone icyo bita ecocash cyangwa limitere banashima kandi yuko nk'ivyo kurungika ibintu hanze bishobora kugenda bigashika bidatakaye eka n'ivyo barungikiwe n'abavuye mu makungu bikabashikira hano Bujumbura ndetse no mu gihugu cyose atadakimwe kizimiye mu byo rero banegura yuko serivisi zimwe no kuvuga ibiro bimwe byo muri posta ngo mu gukora byikwega abakozi babo hari abikwega ugasanga nk'umunyagihugu wavuye ruguru aje kurondera nk'igipapuro muri posita arashobora kumara ihinga ryose atarakironswa bagasaba yuko rero amaservisi amamwe ya poste yosubirwamo kugongwa kaza arakora yihuta bareke gukwega amagoro
Evariste kuri utwo tunenge cyane cyane hari ico abarongo yabaramutswa posita canke ubushikiranganji bubarizwa mu posita bwatangaje ko bugiye gukemura
umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyesha makuru no gutuma tumenako banki umukunzi yashikirije yuko posita ubu iri kuragerageza gukora kugira ngo ishimishe abanywanyi bayo ku maposita yose mu gihugu hagati akavuga yuko mbere ubuhunye bagiye kugerageza kugira ngo amaposita ave ku biro by'amakomine ku rwego rw'amakomine amanuke gushika ku rwego rw'amazone kugira ngo abanywanyi ba posita bashobore kuronka serivisi za posita bitabagoye
haheruka kuvuga ubusuma bw'amamiliyoni atari make y'amafaranga y'amarundi ngaho mu gisata cya posita ibyo dosiye hariyo bagarutse ko byifashe gute igeze
iyo dosiye umushikiranganji yaje gutuma tumana ko no kumenyesha amakuru yayigarutse ko aho yamenyesheje yuko abasahuye posita muri kino gihe bahagurukiwe baba bari hano mu gihugu banyegeje kamerwa n'abahungiye mu makungu bariko bararondegwa kugira ngo bagarukanwe imbere y'ubutungane kugira ngo amafaranga abasahuye ico kigega cya posita asubire mu minwe y'ico kigega aha rero bantu mukunzi akaba ahumuriza abarundi uko byanke bikunda amafaranga atazogenda amazi mayongo ategeza kugaruka mu bigega bya leta
Evariste turongera amakuru yacu hanyuma mukanya nibiriko biranuganuga ku mbuga ngurukana bumenyi
cha bijya bi biranuganuga ko ari eka nibihu ngo nibihu akari na vyikomeye ndakubwiye ko atari
nivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupinge utangike
ne mupinga umvize ijwi rya Amerika birabeshe ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
imyaka hafi itatu irarumanye abagize umunani rw'amashamwe yo mu nzu n'abari nyishamwe ry'abakoresha batanguye gutanga ikarata ndangakazi y'umwidondoro ku bakozi bo mu nzu mbega ko iyo karata igugwa menshi gusumba ayabakozi bahembwa nta mahinyu amafaranga atanga ku kwezi ajahe utwo ni tumwe mutubaza abatari bake bibaza ababitunganije bo yamara bavuga ko atagafindo karimwo ahubwo nyabuna baranagabisha ko atawuzobacika taronse iyo karata iyo nkuru rero irikira nugwanugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi iri mu tubazo twinshi cyane umenyesha makuru wacu Diane Ndonsi yaiducukumburiye reka twumve donido
Inkuru yuko hariko haratangwa amakarata ndangakazi ku bakozi bo mu nzu ni yukuri kandi ko byongeye iyo karata igugwa amafaranga hafi 8,000 yanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi navyo ne nivyo kuko mu byukuri igugwa amafaranga 7,300 Icho murunani kwa mashirahamu ya bakozi wa munzu na bakoresha babeshuza nuko iyo karata itagugwa buri mwaka. Ariko ko mugihe iheze nyeneyo agenda bakamukorera iyindi atarinze gusubira gutanga amafaranga. Rishari Manirakiza aserukira iryo shirahamwe aratubwira akamaro k'iyo karata.
Iyo karata ikaba ari katandanga kazi iranga umukozi wo munzu icakora ahagikorera ingene yikurikiranya kwimuka ahakora n'igihe yagiye hashikiye nuko ubwa rero iyo karata ni karata ndangakazi nagomba ntanga umuco ku bantu bamwe bamwe yagenda bavuga yuko iyo bari karata y'ubunwanyi cyangwa kwinjiza abantu mwishira hamwe so kwinjiza abantu mwishira hamwe namba kuko urumva itangwa n'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu yifadikanije n'ishyirahamwe ry'abakoresha mu ntumbero kugira ngo umukoresha cyakire umukozi gusa akira bakwiyo karata acabona aho yahora akora igihe yashikiye naho yikurikanije gukora bifite akamaro kanini cyane kuko na cyane cyane n'umugambi wo kugwanya uruja n'uruza rw'abantu biyereza mu makaratiye agize ibisagara batagira aho babarizwa n'icyo bahakora
Uyaserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'abakoresha aravuga kandi akamaro k'intererano y'amafaranga 500 umukozi wese afite iyo karata abwirizwa gutanga buri kwezi
inzu mwayitembereye cyangwa murayitembera yose muyirabe murabona ko inzu nini cyane irimo ibitanda byiza byiza irimo amamatera murabona ko inzu y'amakaro nukuvuga mu iyo ntumbero nyine yo kugwanya urujya n'uruza rw'abantu biyereza mu gisagara batagira aho babarizwa twe tuvuga tuti uwo muntu w'umukozi wo mu nzu umukozi wo mu nzu nawe n'ufite iyo karata akazi gaheze ntaje kuyerera mu ibarabara agora abageze nk'abantu bageze umutekano bigatuma atamenya umusuma cyangwa undi mugize wa nabi cyangwa akazi kaheze tukavuga tuti atumbira ngaha ku kigo akeyijyaniraho afungurirwe hamahabwe inyigisho zo kumuhindura ku byatumye akazi kiwe gahera azosubire ku kazi ashobora kubana neza n'umukoresha wiwe aturafite logistiere yakoreshejwe ku mahera menshi cyane ivyo bigiye kubikamo imyitondoro yabo niyo basanzwe bapfa ivyo byose n'amafaranga dukoresha rero ayo mahera 500 nta mukozi wo mu nzu avuga ngo aratanga 500 cyangwa umukoresha kubera inyungu bazigamo inge ayo 500
Aha tukamenyesha ko irishira hamwe rivuga ko rifise umugambi w'uko abakozi bose bo mu nzu bazobwirizwa kuba bafise ikarata ndangakazi nkuko bisanzwe turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi kubijyanye n'itangwa ry'ikarata hamwe n'amafaranga y'intererano duhere kuri uyu avuga ati ariko ivyo bintu ni nabi kabisa mureke ibintu by'amakarata abaranga zakabaye amakarata yo kwivuriza ko yabo Ivyo sinumva akunguko birimo uyu na wati muyaze nabo urumva ko nabone batabitahura ndetse ko atani inyungu babibonamwo dusome n'uyu avuga ati ahubwo nibara ukora akazi ko mu nzu ugahembwa 2,025 uvi ngozi ufise umuryango ivyo bintu ntivyorohereza abakozi na gato ko hariho abakorera menshi ariko iryo kori bataritanga hari n'uyu yanditse avuga ati Uwo mugambi ni mwiza cyane ariko reka umuntu arimbura tutubaza mbega ayo mafaranga basaba ku kwezi boya hande azokora iki mbega twomenya gute ayo umuntu ahembwa ku kwezi hoba hari abajejwe gutoza ayo mafaranga buri kwezi dusigurire kuko ntawo kwanka guterera igihugu mu iterambere kuko ni cacu hari n'uyu avuga ati jewe ndamaze kuvugana na bake mubona bonye bafise utwo dukarata ndangakazi Umwe nabajije iyo karata ikumari iki ngo nta nakimwe ndongera nti wayiguri iki ngo kugira nikingire ibibazo byinshi nishuwe akamaro k'iyo karata nikigeze kagaragaramo ngo tubariza ababijejwe kugira basi niyo ntererano ko yoba ishika aho yagenewe nimba mu nteguro yagenewe guteza imbere abakozi tukabimenya tubandanye dusoma n'uyu yanditse ati nukuri na gahahazo abakozi bo mu nzu turahanzwe Cewe iyo karata ntayo nzogura kuko simbona icyo noba ndayiguriye abagura ni bagure uyu nawe ati oya nta kunguko uwabike ngo azakwa n'utwo arose uwavyishi yongererezwe hari n'uyu avuga ati birakenewe kuko umwe wese arafise icaterera mu iterambere ry'igihugu hari n'uyu yanditse avuga ati ikarata ndanga kazi birakenewe ko bayironka na kontra itibagiwe tugarukirize kuri uyu avuga ati jewe ndiko ndaraba sangara ubusuma kuko akazi gaheze ntacho bagufasha yaba batanga indaro ku muntu kaheranye kugira ngo arondera kandi afise uburaro ibujumbura Diane Donce ijwi rya Amerika.
Juge Amerika muratwumva muri Tanzania inama yari imaze iminsi ibiri irabira hamwe aho intwaro ibereye igeze mu bihugu bya Afrika y'ubuseruko yarayisozerewe Arusha muri Tanzania abayitabiriye bavanye bemeranije ko ari byinshi byo guhubura mu gutwara neza na cane cane mu gisata cyo guharanira agateka kazi na muntu no kudatamika ijambo ubutungane Pierre Clavernion nkuru akwe Juge Amerika Arusha
ukutigenga ku butungane igipolisi rimwe na rimwe gihonyanga gateka kazi na muntu imiguye amatora ihengama abatavuga rimwe na leta badahabwa ubwisanzure bukwiye n'ibindi ni bimwe mu bibangamiye intwaro ibereye mu karere ka Afrika y'ubuseruko ibyo ni bimwe mu byavuye mu nama yari imaze iminsi ibiri ihuza abaserukira ibihugu bitandatu by'uwo muryango mu kurabira hamwe aho intwaro rusange igeze aho niho urunani rw'amashyirahamwe yigenga mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko rufa tira mu kuvuga ko hakiri byinshi byo gukora Mari Makire Ingabire atwara urwo runani
ntayi tubona inzira cyari ndende n'ikimenyamenya cyuko ntayi hari burya ikintu cy'ambere kikwereka imiyoborere myiza dufata urugero nk'amatora aba mu mutekano n'ufite ibyo atemera bakamurikana wakabivuga erega imiyoborere myiza ijyana n'uko ibitekerezo bya bose bimenyekana buri muntu wese akagira uburenganzira bwo kuvuga uko abona ibintu apfa kuba ntawahutaje icyo rero ntabwo turakigeraho muri aka karere kacu ni ikibazo gikomeye imiyoborere myinshi ubwa mbere yita ku nyungu z'abaturage mbere y'inyungu z'abayobozi rero muri aka karere kacu wavuga ibindi byose ari ku nyungu z'umuturage zo rwose ntabwo abategetsi babazitayeho kuko urebye inyungu y'umuturage wareba n'icyifuzo cye mbere yaho honyine ndakubwira ngo nta miyoborere myiza rwose hari
umushinga mateka ni setu yaga yaserukiye umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi avuga ko amareta ya EAC ari yafise uruhara rwa mbere mu kureka inzego zigakora zigenga cyane cyane ubutungane
hose usanga hari utuntu tudasoboye neza no mu byerekeye ubutungane ukuntu bwigenga n'ukuntu butigenga nk'ubyerekeye amatora ukuntu usanga haba mutugorane duto duto kizereke izo gutanga amasoko ya leta ariko twese twavuge hamwe yuko turaba ukuntu twobitosora kugira ngo bitugirire akamaro muri rishira mu ryacu
kuvuga ko imigu y'amatora itigenga neza
mu myanzuro twavuze yuko bo bitegura neza kugira ngo imigwi y'amatora bavyumve neza kandi nuvuye muri amatora ntagenda yidoga sino bivuga gucyo yuko hakiri nk'uko kugutegetsi mugabo twumvikanye yuko twose ama leta yuko yogira icafashije kugira ngo agateka kazi na muntu muri aka karere kabandanye kifata neza no kugira ngo ubutungane bukore bwisanzuye
muri ico gisata arahahuriza n'amashami yigenga kuko nayo ashimikira ko kwigenga kw'inzego hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu k'ikimenyetso c'intwari bereye
niba dushaka ko kimiyoborere myiza nitureke buri rwego rukora kazi karwo none se niba abantu bavuze hari ikintu iki n'iki batemera ukabohereza abapolisi ngo nibabarase ukabohereza abapolisi ngo nibabafate bafunga ubwo se ubukemuye ikibazo reka mujye impaka uvuge uti wowe kubera ko utabyemera na waguha impamvu niba zidafatika abazamukurikira nibo bake wowe ufite izifatika niwe uzakurikirwa na benshi kuko abaturage ntabwo ari injiji hanyuma umuntu wamujyanye mu rukiko waretse hagakora itegeko urajya kurinda ubwira umucamanza ngo kandi ubikore gutya na gutya kubera iki nabo bacamanza ubwabo simbumva jyewe icyo gihe nakwegura kuko mba ntakiri umucamanza mbasigaye ndi nk'umwana batuma
guhindura ibwirizwa shingiro kugira ngo abakuru b'ibihugu bagume ku butegetsi ni kimwe mu byashimikiwe ko nk'ikimenyetso cy'intwari itabereye ahariko abaserukira ama leta nk'uyu wa Tanzania yavuze ko ibyo bikogwa kugushaka kw'abanyagihugu
kubadilisha katiba huwa saa nyingine si jambo ambalo kwamba unavunja sheria kama ni matakwa ya wananchi wenyewe kwa maana ya kwamba
nawe biruko amashami yigenga si kwa bibona yamenyesheje ko nyabuna abanyagihugu babeshegwa ko aribo babisavye kandi atari byo Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya America.
Urakoze Pierre Clavier ni inkuru inkuru yawe bashobora gusura kwiyumviriza kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere yaho gwaruka namwe ntitwabibagiye tubabwira ingene ingeso yo kwicara mu tugwi yadutse mu gwaruka ubwo muri commune Rutovi ntara ya Bururi mu Burundi iteye amakenga n'ubwo babavyeyi ubwo gwaruka ruja muri utwo tugwi rugasangira ibiyayura mutwe arayivira nkunda koreje ugi America mu Rutovu aratubwira byinshi kuri ino nkuru.
Nuko abo bavyeyi bo muri zone muzenga batugira uruvyaro rwabo rusigaye ruhengera amasari hagati ya samoya na sambiri z'ijoro rukaja mutugwi maze rugafata ibiyayura mutwe bigizwa hanini n'urumogi ugo gwaruka rero ruritororokanya rukarondera aho gwicara gwikinza gahumbezi nkuko iyo makuru avyemeza. Iyo nyifato yo gufata urumogi iri kwiribonekeza muri ako karere ka Rutovu irahagaritse umutima abavyeyi kumva zuko babona ko igiye konona kazoza k'abana babo. Aba ni bamwe muri bo baganiriye n'Ijwi rya America
ngo bane bwobora kazoza ka keshi bamusanga ubwenge bwaratakaye ugasanga ameze nk'umuntu nyene w'ikihezi kabaga takaye kuko nta mugambi n'umwe yigeragira kuzigiza umutwe nyene mu bintu byo kunywanya n'iryo tabi nyene naha bayiga aragenda ntashika ku ishuri cyane ntahashikayo atahataho muri bya bindi bya byigwa ntasura kubibandanya ntabikurikiza turayibona ko ngene bigenda bimera ni ibintu bibabaje cyane usanga abo bana batumva n'impanuro
turagarika ubwenge cyane tukibaza bijya bintu yo guzera rya rumogi bivanye n'abagenzi bicana mu rugo rumogi nakazeza kabone ko batagishoboye kwiga bacha babayima yo numvata kazeza kabo ugo rumogi nacu rubafasha atari ko none karamu mutwe gusa dufite ubwo bacyane ubana bacu
ibintu biruko mu gihe harabazeyi bavuga ko nyabuna bamaze gutangura gushikirwa n'ingaruka zitewe nuko uruvyaro rwabo rutaha mu mihana ugo rumogi rumaze kubashika mu bwonko. Yozofina Bigirimana atanga karorero kivyo umwana wiwe agira shitse mu rugo.
Iyo mwana wanda tafa saha nyene ari umuntu atabwiye ngafise naho umubyeyi ikintu nakwishura bya bindi umubyeyi kesho na mumumbora no kubwo umwana kuko umwana naragerageje kubirondeza byarase nagiye kubimenya mu nyuma kwari je biya uramutse yisinga naho umuhano uri kifu ntagihewe yego bagenda mu tugitugi twishusanga ari ahantu bakoranye ukibaza ngo nama barimo kuko basise mihira bazanyene nk'abantu batubuye takina kinyo bashobora gukora rugutera kavuye gusa
ku ruhande gugo gwaruka rusigiye rufata ibiyaru amutwe gwisigura ko bitegwa n'umwiheburo rufise uko rutabona neza iyo ruva niyo ruja mu by'ubuzima bwago. Uyu numwe mu bo twahaye ijambo tumusanze yicaye musi y'igiti
cyabisa kandi ko natangwe kunkuru mu gikubera ibyiyumviro byinshi cyane ndaraba kazoza kari imbere yanjye nkabona ntako nkaca mpitamo kunywa ako kamogi ndamaze nk'igihe cy'umwaka inywa ako kamogi cyane cyane tubitumwa nuko tubona takazoza tabuzi yataki tuyiba twicaye ngaho ntacyo dukora bigaca bituma twihebura cyane tubonye bigiye kugenda neza tumaze kubona icyo dukora tugahindura ingendo.
Iyo nyifato yo gufata ibiyayura mutwe abajejwe intwaro muri komine Rutovu bariko bahangana gute nayo kugira ngo bayitu ze umuhanuzi wa mustaneri ajejwe imibano intwaro hamwe n'imico kama Salvatore Simbare aha avuga ati
tumaze kubona utugwitugwi tw'abantu b'abanyurumogi kuko turakorana na komiseri kominare na opic nk'uko umugore bakunda kugwa batangwa kugwana mugabyezwa kubituza ishyira hamwe ryoza turiko turasaba bakadufasha ugwaruka bakarisha amakoperative kwiteza imbere bukebuke babo dushigikira bakanza baragrupa abanyeshuri bakabikisha nyugari ki bagize yumviro z'iterambere bavize yumviro bisambura kira bagira neza nayo nyene misanzwe babona yuko ko nico kibazo si mu Burundi no kwisimba ndacumba yuko rwaruka rutari hamwe yuko takuntu bo rufasha
tumenyeshe ko kwisinzima abantu bababa ibihumbi 200 batakaza ubuzima uko umwaka utashe bitewe nuko bafashe ibiyayura mutwe ico cigwa cyakozwe umwaka uheze na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi kikemeza ko abenshi muri uyo muce bicwa n'indwara zifatira mu bwonko kubw'iryo shami amareta yo kwihutira kongereza ingufu mu kubigwanya biciye mu nyigisho hamwe no kugabanya umwiheburo cyane cyane biciye mu gutanga ubuzi ku batabufise mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi. Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Urakoze Alain Yves Irankunda, ni ukuri duce dusozera ko batwumva muri mu ntara z'u Rwanda. Namwe gwaruka mushobora kuzamura tugira uko mubayeho. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi twari kumwe tubifurize kuranirwa mu banyu, ariko imbere yuko duhana gahindukira reka tubatume ibigehe cy'isaha 10 mu kiganiro muri Isanga. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yabatumiriye bamwe mu bashoboye kuronka green card, uburenganzira bwo kuza kuhangaha muri Amerika, kugira ngo babasobanure uko babigendeje. Nimuze gucikwa n'ico kiganiro ico gihe cy'isaha 10.